iyo ntego riteka kurishasha yizwe nemezwa n'inama shikiranganje yindi witwara yaturangije umushikiranganje we ntware hagati mu byajejwe harimo itunganyo wajya madini n'amashengero ari nawe yayizanye asigura ko amashengero cyane cyane aho kubicyitegererezo cyo kwigisha gukora neza yahindutse ibibuga by'indyane n'amatati hagati y'abayoboke bayo akagera aho batana mu mitwe. Umuvugizi wa leta y'u Burundi Prosper Ntawurwamiye yasomye ibyavuye muri iyo nama shikiranganje yari rongowe na president Evariste Ndayishimiye avuga ko imvoza ayo matati zishingiye ahanini ku bintu bibiri ukutumvikana mu ikoreshwa ry'amatungo n'ibyerekeye uburongozi aho inzego zimwe zimwe zanka kuva mu mabanga y'ikiringo cazo kirangiye ibitera amakenga ku bwa Ntawurwamiye kuko yiboneka ko zifise intumbero yo kunyonora amatungo. Yemeza ko imishamirano mu mashengero yatumye akenshi igipolisi gihamagarwa gutabara kugira abakirisu ntibahave batana mu mitwe ico yise guhungabanya umutekano. Amenyesha ko leta yasanze hari amashengero menshi akorera ku mpapuro za magendu ayakora atemerewe n'amategeko ayatubahiriza intera yategetswe hagati y'ishengero n'irindi ayigishiriza mu mashure no mu nywero mu gihe ibikorwa byahagenewe by'ubugaye adakwije ibisabwa ku bijanye n'isuku ayatera urwamo mu gihe cyo kwigisha n'ayatubahiriza amasaha bikabangamira abanyagihugu bahaba abitwaza amabanga mu mashengero mu guhohotera abayoboke babo. Urutonde ni rurerure rw'ibicumuro itangazo rya leta ridondagura kugira yirinde ibibazo inabirinda abarundi na mu gihugu cy'u Burundi ijejwe kubera amaso. Leta yatangaje ingingo nshasha umuvugizi wayo yasomeye kuri radio na televiziyo z'igihugu Prosper Ntawurwami
gukuraho urwego rujejwe gukurikirana iby'amashengero kuko atakinini wafashije gutomora neza iminsi amasaha n'ibibanza byo gusengeramwo gusaba ko urongoye ishengero yoba afise urupapuro rw'umutsindo rwa Bakaroreya gusaba amashengero akukira yari hanze y'igihugu kugiranira amasezerano na leta yerekana ingene azokora n'ingene azokorana na leta gusaba kwerekana inkomoko y'amahera ava hanze y'igihugu agenewe amashengero n'ingene akoreshwa.
Sivyo gusa ubureta yanafise uburenganzira bwo gutunganya amatora mu mashengero
gutandukanya amabanga y'ubuserukizi bw'ishengero imbere y'amategeko nayo urongoye ishengero gutomora ko ikiringo c'inzego ziyobora ishengero ari imyaka itanu ishobora kongerezwa gushyiramo ingingo iha ububasha inzego za leta kuringaniza amatora mu ishengero mu gihe abarirongoye badashatse gutunganya amatora y'ikiringo cabo caheze.
Kuri uyu wa mbere runani mpuzamadini mu Burundi rwabwijwe rya Amerika kwa amabwirizwa mashasha rutayaronswa kanuni muga rwumvise itangazo rya leta. Sivestre Bizimana umunyamabanga mukuru warwo atubwira bimwe mu byo runegura.
Ntiduhakana ko hari ibyagiye bibahana mugabo dufatiye ku kintu bita echantio kugira ngo ushobore kwemeza turakeneye kubona iyo echantio turabe ko yemewe no kuvuga iri representatif muri rusange amashengero n'amadini baratekanye n'amahoro babana neza kurongora abandi ufise ubumenyi ni byiza mugabo tuvuga tuti itegeko rizohera gushikwa mu ngiro kuvaho asinyiwe ko igikumu hariho umuntu ashobora kuba adafite ijyana imfo basaba mugabo afise experience ikomeye cyane.
Bizimana bereye umunyamabanga mukuru runani mpuzamadini mu Burundi asaba leta guha akanya abegwa n'integuro y'itegeko.
Turakeneye umwanya w'uko natwe twicara hamwe tukaraba iyo nteguro hama tugaterera ibyiyumviro narijya ari itegeko ryacu tuzoshyira mu ngiro dufatiye ku bihe tugezemo uyu munsi.
Amatohoza akozwe n'urunani mpuzamadini mu Burundi yerekana ko muri ico gihugu hari amadini n'amashengero arenga 650 kugeza ubu abakirisu nibo bakiri benshi bakaba bagera ku bice 76% ishengero katolika rikaza imbere ku bice 61% mu gihe abayisilamu bagera ku bice 5%. Ibice bisigaye bakaba bacemera imana z'abakurambere. Eroje uri ka neza ijwi rya Amerika.